Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com, naho kuri Facebook ni kuri VOA Radio Yacu. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Oriane Itangishaka, nanje ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byacu.
Abategetsi b'umekerano rero ubu ukwitorera ibwizwa shingiro rishasha no kugira ngo ntibaze basubire kwihomeka ko.
Uwo ni Evariste Ndayishimiye, ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi.
Ubwa mbere na mbere iryo bwirizwa shingiro bashaka gutora n'ikinyegezwa.
Naho uwo ni Agathon Rwasa uyobora Urunani Amizero y'Abarundi, rugizwe n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, bari mu bikorwa byo kwamamaza gutora yego cyangwa oya muri kamaramaka yo guhindura itegeko nshinga.
Muri Nigeria, ibitero bya bombe zibiri zaraye zihitanye abantu 28.
Ahandi havugwa ibitero ni muri Libya ku biro bya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, aho byahitanye abantu 12 nk'uko byemezwa n'ubuyobozi muri icyo gihugu.
Ubwicanyi kandi muri Centrafrique bwahitanye abantu 17.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo hirya no hino ku isi reka tuyahere mu gihugu cya Centrafrique Orient.
Urakoze cyane Digwema. Ubwicanyi bwabaye kuri uno munsi wa kabiri ku ishengero n'umusigiti hamwe no kwivuriro biri ku mugwa mukuru Bangui wa Republika ya Centrafrique nako murantunga. Ubwo bwicanyi bwahitanye abantu 17, muri bo hakaba harimo n'umupadiri. Byatangajwe n'ishyirahamwe rijejwe gutabara imbabare ibitaro kumwe na ONU. Médecins Sans Frontières yo yatangaje ko hapfuye abantu 6, ihamagarira umutekano inyuma yaho abanyagihugu bamwe bamwe bagabishije igitero ku bitaro vya Sika, aho abantu bashika kuri 50 barashwe n'abakomeretse bariko baravurirwa. Hari hamaze imisi hari icuka kibi ku mugwa mukuru wa Bangui inyuma yaho mu ntango z'uku kwezi kwa kane turangije, inteko za ONU kumwe n'abasirikare ba leta batanguye ibikorwa vya gisirikare mu kigwati kigizwe hanini n'abayislam babagwanyi ba KP5. Ivyo bikorwa vyari bigizwe ahanini n'ukwaka ibigwanisho imigwi yabitwaje ibigwanisho, ariko abakuru b'iyo migwi barahakana. Ibiziga vy'abasivile 17 baguye muri ivyo bitero vyabaye kuri uno munsi wa kabiri vyaciye bishigwa imbere y'ibiro vya ONU haciye umwanya muto bagandaguhe. Médecins Sans Frontières atangaza ko ubwo bwicanyi bwatanguye mu kigwati cya PK5 n'icitwa Fatima.
Igitero ku biro bya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora muri Libya cyahitanye abantu 12 nk'uko byemezwa n'ubuyobozi muri icyo gihugu. Umwe mu bagabye ibyo bitero yahise yiturikirizaho igisasu imbere muri ibyo biro. Leta ya Kiyisilamu yatangaje ko ariyo iri inyuma y'icyo gitero. Igihugu cya Libya cyakomeje kurangwamo imvururu n'imirwano kuva Muammar Gaddafi ahiritswe ku butegetsi mu mwaka w'2011. Muri iki gihe igihugu kigabanyijwemo guverinoma ebyiri zishyigikiwe n'imitwe yitwara gisirikari. Guverinoma ishyigikiwe n'amahanga ifite icicaro mu burengerazuba bw'umujyi wa Tripoli.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Ku wa kabiri muri Nigeria, bombe zibiri zaraturikijwe mu buraro ku bushira ubuseruko bw'igihugu ku musigiti warimo abantu bariko barasenga. Ibyo bitero byahitanye abashika 28, bikomeretsa abandi 56. Igipolisi kivuga ko benshi baguye muri icyo gitero cya kabiri cyagizwe ku bantu bariko bagerageza guhunga igitero cya mbere. Ivyo bitero vyagizwe mu gisagara cha Mubi inyuma y'umunsi umwe prezida wa Nigeria Muhammadu Buhari abonanye na mugenzi we wa America Donald Trump. Bimwe mu vyo abo bategetsi babiri baganiriye ni ikibazo gihanze Nigeria cy'umugwi w'intagondwa za Boko Haram. Ivyo bitero vyaciye vyitirirwa uwo mugwi nyene ako kanya nyene. Ribaye rya kabiri mu kiringo cy'amezi atandatu habaye ibitero bihitana abantu batari bake ku musigiti uri muri ico gisagara cha Mubi. Mu kwezi kwa 11 mu kindi gitero cyari gikomeye cyane umusore w'umwihevyi yaturikije bombe mu musigiti warimwo abantu bari mu masengesho mu gitondo yica abashika kuri 50. Boko Haram yari yafashe igisagara cha Mubi mu bitero uwo mugwi wagize mu karere k'uburaruko bushira ubuseruko bw'igihugu mu mwaka wa 2014 mu ntumbero gushinga leta igengwa igendera ku mategeko akomeye y'idini rya Islam. Abagwanyi bahavuye bo mugwa muri ako karere kari ku mupaka wa Nigeria na Cameroon n'igisirikare cyari cifatanije n'abasivile bari bitwaje ibigwanisho.
Umucamanza mu gihugu cha Myanmar yanze gutesha gaciro ubuhamya bw'umupolisi Moya Naeng umutanga buhamya wemeza ko polisi yahimbye ibyaha irega abanyamakuru babiri leta ishinja gutunga amabanga y'igihugu. Ibivugwa n'uwo mutanga buhamya bihabanye n'ibyo ubushinjacyaha burega abanyamakuru babiri bakorera ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters aribo Wallon na Kianso. Uyu mutanga buhamya yemeza ko abayobozi be bohereje abapolisi babiri guha abo banyamakuru impapuro bivugwa ko zari zirimo amabanga y'igihugu bagamije kubafatira mu cyuho. Yuki Mong Zhao wunganira abo banyamakuru yavuze ko ubuhamya bw'uwo mupolisi buzafasha kugira bere abo banyamakuru. Polisi yo yari yasabye urukiko gutesha agaciro ubuhamya bw'uwo mugenzi wabo nawe ufunze. Umwe muri abo banyamakuru Wallon yabwijwe rya Amerika ko bashimishijwe n'icyemezo cy'umucamanza kuko basanga kizafasha gushyira ukuri ahagaragara. Abanyamakuru bafashwe mu kwezi kwa 12 nyuma yo kwakira inyandiko bahawe n'abapolisi mu nzu y'uburiro yahitwa Yangon. Bari bamaze igihe bandika inkuru zicukumbuye ku byaha byakorewe ibihumbi by'abarohingya. Baramutse bahamijwe ibyaha, abo banyamakuru bahanishwa igifungo cy'imyaka 14.
Bategetse muri Ethiopia bamaze gufata umumenyeshamakuru Eskinder Nega inshuro 9 bamwagiriza ibyaha bitandukanye harimo uguhemukira igihugu, iterabwoba hamwe na genocide. Yamara Nega abwirijwe rya Amerika ko atazohagarika kwandika inzandiko zinebagura leta. Imigwi y'abaharanira ineza y'abandi ivuga ko amategeko ajanye n'iterabwoba kimwe na yerekeye ihungabanya ry'umutekano hagati mu gihugu abandanye gukoreshwa mu kuburabuza itangazamakuru. Mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ishyiramo impuzamakungu y'abamenyeshamakuru batagira imbibe Reporters Sans Frontières yashize Burundi n'u Rwanda mu bihugu bya nyuma muri uno mwaka. Ku bihugu 180 u Burundi bugira 159, u Rwanda rukagira 156. Muri Tanzania Nyakuhi umuyobozi w'ishyirahamwe ry'agateka kazi na muntu Amnesty International Nyakuhi avuga ko muri Tanzania uburenganzira bwo kwishyira no kwizana mu itangazamakuru bugenda bugabanuka ku murindi wihuta cyane. Reporters Sans Frontières ivuga ko Tanzania yataye amanota 10 guhe kuva mu mwaka uheze, ubu ikaba ari ku rutonde rwa 93 mu mwaka uheze yahora kuri 83.
Uwo munyamakuru Eskinder Nega Oriani yavugaga numwe kandi mu banyamakuru baherutse kurekurwa arahamagarira ministri w'intebe mushya wa Ethiopia gushyira mu bikorwa ibyo yijeje igihugu birimo gufungura urubuga rwa politike no gukuraho ibihe bidasanzwe. Uyu munyamakuru Nega yatawe muri yombi mwaka 2011 aregwa ibyaha bijyanye n'iterabwoba. Icyo gihe yari yumvikanya nenga ifatwa ry'abadashyigikiye leta. Yahawe imbabazi umunsi umwe mbere yuko Haile Mariam Desalegn yegura ku mwanya wa ministri w'intebe mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Umunsi wakurikiyeho leta yahise itangaza ibihe bidasanzwe mu rwego rwo guhagarika imyigaragambyo y'abatavuga rumwe na leta yari imaze igikorwa muri icyo gihugu gituwe n'abantu bagera hafi kuri 100,000,000. Nubwo itorwa rya Abiy Ahmed nka ministri w'intebe benshi barifashe nk'amahirwe yo guhindura ibintu, umunyamakuru Eskinder we yemeza ko ibyo bazabyemera babibonye. Agira ati ibyo avuga azahindura ni byiza, ariko icyo dukeneye nuko biva mu magambo bigashyirwa mu bikorwa.
Ubunaho numwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi watanguje isekeza ryo gutoza ego mu matora yo kwemeza canke guhakana ihinyanyugo y'ibwirizwa shingiro mu ntara ya Gitega abafashe ijambo n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ibindi kuri inkuru tubibaze umenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana
Iji, nindiri mbozo wa gumyawanga za CNDD-FDD, zariko diravuga, igi watanga zichese, isegazaji misichumi nine jo kuigisha kutora ego, mmatora ugu wakana chani kwemeza, inyanyugwa, jibirizwa shingiru. Nibiro wivyavere ya hitu kwa kuruko kora, zone vitare kumine ugena inaragite gagati muurundi, inacho kibanza chawa inango isekeza jo kuigisha, ibirimu inyanyugwa, jibirizwa shingiru. Digiegu shigu imbere wa nyagi hugu. Evarise ndaishimi mnyawanga mkuru mgamge CNDD-FDD, niwa yafashu mwanya munini, asigura kamaro kogutora ego, politike yavuze kugirizwa shingiro rinyanyuye rizotuma hava ivyo yitwa intwaro y'izivyaduka
mu mazimitsi mugwa muvyumva ngo bashaka intwaro ziciye mu masezerano y'abanye politike aho kurondera intwaro ishingiye kumwena gihugu izo ntwaro rero zihagaze ku masezerano twazisezereye ubu twavuze tuti bayi
iyo ndongozi mwagumye abanga yamenyeshe kubwirizwa shingiro jahora ari ikibanza abanye politike batera ico yitakajagari ikari n'abategetsi yisa bomekerano bagiye kutazobona ikibanza muri iyo bwirizwa
no kwiyamiriza abategetsi babomekerano ubiravye neza mbere abategetsi babomekerano wasanga bariko bakorera mu kwaha kw'abakoroni mwarabonye yuko iyo batovye Burundi bikabananira bose baruhukira iwa bakoroni yerekana ko babafise ubatwara abategetsi babomekerano rero ubu ukwitore ibwizwa shingiro rishasha no kugira ngo ntibaze basubire kuri
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yafashe ijambo ahanini atanga impanuro ku bagumyango ba CNDD-FDD
mutegerezwa kwa n'umuhagararira abarundi mwese aho muri bacaje bagumyabanga imana yateteka mu muhagararire igihugu cyayo mu gihe nk'iki ineza y'abene gihugu bose ibiturimo ni by'ineza y'abene gihugu bose si by'umugambi turimo tubasaba kugira ubupfasoni na cyane cyane tubishaka kubibona mu kino gihe turasabye kwihangana hari amajambo wumva yuko arakavuna mutima ihangane kwihangana gushikana ku ntsinzi
ku bandi yiti ntumva perezida Nkurunziza yagize ati
mpagaze ngaha ngomba gutangariza abarundi bose yuko amatora y'ibwirizwa shingiro azogenda neza cyane imana yo mu ijuru niyo cyane nagomba kandi kubatangariza yuko yaba umurundi cyangwa umunyamahanga yogerageza kwitambika imbere y'ama tora azohura n'Imana mushobora byose Imana yo mu ijuru iyo cyabona hari intumva mushaka mwigereza
Perezida Nkurunziza ntiyanyegeje ahagaze muri ayo matora y'ibwirizwa shingiro
basoko bari amaze bamubaye bari amaze ngo umwera ubibukura kwira umwera rero murayi wanje nzotora yego amugumye musasa cyane akibushaka
Uretse abategetsi b'igihugu n'umugambwe CNDD-FDD ivyo biri vyari vyitabwe na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi muri abo twovuga abaserukira ibihugu nka Nigeria Afrika y'Epfo Tanzania Romania Kongo yaranira demokarasi n'igihugu cha Cote d'Ivoire ibugendana Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Fidel Antoine kuri iyo nkuru tukivuga ku ihinyanyugwa y'ibwirizwa shingiro mu Burundi umukuru w'Urunani amizero y'abarundi we hamagarira abarundi gutora oya ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe rwasagato aserukira Urunani yabivugiye ku kibuga ca Muremera mu gisagara ca Ngozi niho Urunani rwatanguriye imyimamazo yo guhakana canke kwemeza iryo bwirizwa shingiro mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze arabidushikiriza
bavuye ku byinjiriro bw'igisagara cya Ngozi uvuye mu ntara za Muyinga na Kirundo abanywanyi b'Urunani amizero y'abarundi bagize urugendo rurerure baririmba imbyino zihamagarira abarundi gutora oya ubwo rugendo rwabashikanye ku kibuga cy'umupira cya Muremera aho mukuru w'ubwo Runani Rwasa Agato yabasanze ariko arabasigurira igituma bohakana ibyirizwa shingiro yanyanywe mu gutora oya Rwasa yabwiye abari ko baramwumviriza ko igihe bwirizwa shingiro rishasha rikumira bamwe mu mpande zose Ah, agaruka ahanini kubijyanye n'ubwenegihugu mu kwinjira mu nzego zimwe zimwe za leta.
Kumva zitandukanye abarundi baratayizaho barahunga baraja mu gahinga barangara bamwe kugira ngo bashobore kuronka uko bo kwisununura nabo nk'abandi bashobore kwiga bagire gute barasaba ubwenegihugu. Uretse n'abarundi bagiye hanze bagasaba ubwenegihugu, hariho n'abandi bashobora kuba barabyawe n'abarundi iyo mu mahanga hanyuma bagatahuka mu Burundi cyangwa bakaba batanabyawe n'abarundi bakaza bagasaba ubwenegihugu kandi ubwenegihugu bakabuhabwa. Hano rero bagaca bavuga ngo uwo afise ubwenegihugu yavukanye niwe wenyine yoshingwa amabanga aya n'aya. Mbega none wewe wampaye ubwenegihugu hamageze amabanga kivuge rero n'umurundi yoca bigenda gute? Nimba ntiyakumira.
Uwo munyapolitike asanzwe ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko abari muri leta baturuka mu runani amizero y'abarundi batigeze barungikwa ahantu na hamwe gusigura ibiri muri iryo bwirizwa shingiro byahinyanyuwe. Rwasa yemeza ko iryo bwirizwa shingiro ari kinyegezwa ku barundi gushika uno munsi.
Ubwa mbere na mbere iryo bwirizwa shingiro bashaka gutora n'ikinyegezwa nikinyegezwa kubera yuko nabaza namwe byo muri ngaha uwamaze kuri kubitijisho kiretse ngira ngo kuri za WhatsApp sinzi ko ari abantu cumi boshobora kumanika urutoki ndabeshe hari abamaze kuribona muri make rero mu bantu turi ngaha tweze ni jewe jenyine maze kuribumba muti wariroze ryari nariroze hirya y'ejo nk'aya magingo none bari nyegereje iki ko batari bazaniye mu byisomere ngo bari haba bose barisome mugabo bagashaka tujya kugendeza
kuri we iri hasanzwe ntacyo amizero y'abarundi rurinegura kiretse ko rukenguruka aho ryashikanye abarundi n'u Burundi.
Ubu murazi indyane z'amoko nka mu Burundi aho zatorejeje none ntizahagaze kubera amasezerano y'abuja none uyu munsi haragera yuko tuvuga ngo indwara twari twararwaye yarakitse rwose. Ibirizwa shingiro bashaka yuko dutora rinyuranyije n'iby'abantu basize.
Rwasa avuga ko n'itegeko rigenga amatora ryaho nyanzwe ahasigura ko umukuru w'igihugu atagishije inama ibiro by'amanama nshingamateka na nkenguzamateka imbere yo gusaba ko iryo bwirizwa rijya imbere y'abarundi ngo baryemeze cyangwa barihakane. Avuga ko n'ijambo abenegihugu ryakoreshejwe muri iryo bwirizwa shingiro rigasubirira ijambo abanyagihugu abarundi batabyumvikanye ko ararinegura kandi mu ndahiro y'umukuru w'igihugu aho arahira ku izina ry'Imana aho na akavuga ko habonekamo ukuvangura amadini. Urunani amizero y'abarundi rwavutse himirije amatora y'ibihumbi 2015 habaye kwiyunga hagati y'umugambwe FNL na IPRONA amashami atari yemewe n'amategeko ya leta. Ku ruhande rwa IPRONA muri urwo runani haserutse Professor Ngayimpenda Evariste na Dr Yves Sahinguvu yahoze ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Mugihe Rwasa agato avuga ko atakintu na kimwe coza gifuta urwo runani mu matora nk'uko biri mu nteguro y'ibwirizwa shingiro rishasha. Professor Ngayimpenda mu kumwunganira yibukije abari aho icyatumye urwo runani ruvuka.
Na mizero y'abarundi y'u Burundi bwose ni ukuvuga rero ko twagiye hamwe ngo turondere inzira y'ugukiza u Burundi kanatsinda amasezerano y'iyarusha n'ibwirizwa shingiro riyakomoka ko nicyo isigura.
Mu kurangiza Rwasa agato ahamagarira abanywanyi b'urunani amizero y'abarundi kwirinda gusotora aho batavuga rumwe bakigirwa kure abazo basotora. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tunyarukire mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rukuru yasubukuye iburanisha ry'urubanza ubushinjacyaha buregamo bwana Leopold Munyakazi ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza.
Mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa, ifurari ndende yiganjemo ibara ry'ubururu n'utubara tw'umweru yayizengurukije mu ijosi, ingofero y'ubudodo bw'ubururu n'umweru mu mutwe, amataratara mu maso n'igikapu cy'umukara cy'amadosiye yifashisha burana. Uko niko bwana Leopold Munyakazi yinjiye mu cyumba cy'urukiko abanza gusuhuza abo yahasanze. Mu batanga buhamya hafi ya bose bamushinja ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu barindiwe umutekano. Bavugiraga mu cyumba cyabonyine kandi amajwi yabo yahinduriwe mu byuma. Hafi ya bose barahurira kuko baragize uruhare mu byaha bashinja Munyakazi. Mbere yo gutanga ubuhamya byabaga ngombwa ko bwana Munyakazi n'umwunganira mu mategeko Maitre Denis Micombero bahabwa uburenganzira bwo kujya mu idirishya ry'icyumba barimo bakabareba mu masura. Babimburuye n'uwahawe izina rya DKH yemeje ko yabonye Munyakazi mu gitero cyarimo abari hagati ya 400 na 500 cyagiye kwica kwa Felicien Bugirashebuja. Uretse kuba avuga ko yabonye Munyakazi ku kibuga cy'amashuri, DKH aravuga ko atahamya ko uregwa yaba yarageze kwa Bugirashebuja kuko ngo yahise ahunga. Yavuze ko nta namitegura genocide yaba yarumvise Munyakazi yagiyemo kandi ko nta kindi gikorwa kibi yamwumvisemo. Umutangabuhamya Deka awe yavuze ko impamvu yo gusaba gutangira ubuhamya mu muhezo ari uko hari abashatse kumuhohotera ubugira kabirazira gutanga ubuhamya. Hari n'abandi batangabuhamya bavuze ko impamvu y'umuhezo ari uko baturanye n'umuryango w'uregwa. Bakimara gutanga impamvu zo kujya mu muhezo, Munyakazi yabwiye urukiko ati n'uburenganzira bwabo ndagira ngo menyeshe imbaga n'inteko yuko natanze imbabazi ku muntu wese wagize uruhare mu kunzana hano ko ntanzika mufitiye. Umucamanza bwana Antoine Muhima yamwibukije ko abatangabuhamya batumijwe gutanga ubuhamya kandi ko iby'imbabazi n'inzika zana mu rukiko ntaho bihuriye n'urubanza. Abatangabuhamya bamushinja hafi ya bose barahuriza ko kuba Munyakazi yageze kirwa ya Kayenzi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 4/1994 baramurega ko yatanze amabwiriza ku bahutu baraho yo kwambara ibishangara cyangwa se amakoma kugira ngo bamenyane bitandukanye n'abatutsi. Na amabwiriza ngo Munyakazi n'undi mugenzi we bavugaga ko bari bahawe n'ubutegetsi bwa komine Kayenzi. Deka anawe wagize uruhare muri genocide aremeza ko Munyakazi yari mu gitero cyagiye kwa Bugirashebuja ariko ko igitero kikihagera yababujije kwica umugore wa Bugirashebuja. Uyu kimwe n'abagenzi be bashinja Munyakazi ko yari afite imbunda. N'imbunda baba bashinja n'abashinjura bahuriza ku kuba batarigeze babona hari ikibayikoresha kandi ko batazi impamvu yari yarayihawe. Bamwe mu bashinja kuri iyi nshuro bumvikanye babwira urukiko ko Munyakazi yarebereye mu rupfu rw'umututsikazi Gertrude Kamagaju nyamara kuri bo yagombaga kumurinda. Umutangabuhamya Deka A yavuze ko Munyakazi yari mu bagenzuraga amarondo ariko ko nta muntu wigeze yicirwa kuri ayo marondo. Umukecuru Epifania Mukakamari nawe yari mu basabye gutanga ubuhamya barindiwe umutekano. Icyakora ku muzo wa nyuma yabihinduye abutangira mu ruhame. Yemeza ko ari umututsikazi wahigwaga muri genocide kandi ko yakijijwe na Munyakazi mu gitero cyagiye iwe kigambiriye kumuhitana. Munyakazi ngo yagize ati nimusigeho n'umugore washakanye n'umuhutu. Uyu mutangabuhamya akavuga ko ibyakurikiye nyuma y'igitero cyavuye iwe atashoboraga kubimenya kuko yahoraga yihishe. Yabwiye urukiko ko umugabo we yari inshuti ya Munyakazi kandi ko nawe nta kindi gikorwa kibi azi kuri Munyakazi. Asoje ubuhamya bw'ubushinjacyaha bwibukije ko yari yifujwe ngo ahagarare ku mpande zombi haba kugushinja no gushinjura. Icyakora birashoboka ko uyu mukecuru atarabizi kuko yashushe n'utungurwa mu rukiko ati mwampurijeho mwembi kuko muzi ko mvugisha ukuri naca ku ruhande n'imvugo yakuru y'ibitwenge kubari mu rukiko. Uyu nawe yemeje ko Munyakazi mu gihe cya genocide yari yarahisha abatutsi we mu rugo ngo baticwa. Mwiburanisha rya none urukiko rwo rwakunze guhata ibibazo abashinja Munyakazi, hakaba naho impande zombi ziburana zitagize icyo zibaza abashinja. Kubera igihe kitari giti y'inteko iburanisha Munyakazi yamaze iburanisha bwana Leo Mugesera nawe ku byaha bya genocide, ijya yisanga yafashe Munyakazi kamwita Mugesera. Bamwe mu bari mu cyumba cy'urukiko baturutse Kayenzi baje gukurikirana iburanisha barimo n'abagize uruhare rwa genocide. Hanze y'icyumba cy'urukiko ibitekerezo byabo byumvikanisha ko nabo nta kibi bashyira kuri bwana Munyakazi ku byaha ubutabera bumukurikiranyeho. Baravuga ko bitunguranye uwajya mu gace Munyakazi aregwamo ibyaha akabazwa abafatwaga nka baruhagwa muri icyo gihe byagorana kumva hari ukomoje ku izina rya Leopold Munyakazi. Bwana Leopold Munyakazi yirukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Alabama mu 2016. Muri 2017 inkiko z'u Rwanda zamuhanishije igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu ibyaha byose yita ko ari ibicurano. Urubanza ruzakomeza ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukivuga inkuru zijyanye n'ubutabera, abanyarwanda Octavia Ngenzi na Tito Barahirwa bakatiwe bagahamwishwa icyaha cya genocide n'urukiko rwa mbere rw'iremezo mu Bufaransa bagarutse kuburana ipari mu rukiko rw'ubujurire. Mu rubanza rwatangiye kuri uyu wa kabiri, abarezwe icyaha cya genocide n'ibyaha byibasiye inyoko muntu mu buryo bwatunguye benshi bitabaje General James Kabarebe, uyu ni minisitiri w'ingabo mu Rwanda nk'umutangabuhamya ku ruhande rwabo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Lusumukundwa uri Paris mu Bufaransa.
Octavia Ngenzi na Tito Barahirwa binjiye mu rukiko umwe ni jakete yerurutse ijya gusana kaki n'undi mu ntebe yo kwa muganga ijyanye n'uburwayi bwe yambaye ikoti ry'umukara bombi baragaragara nk'abananiwe byumvikana no mu ijwi ubwo basubizaga umucamanza kubijyanye n'umwirondoro wabo Octavia Ngenzi ufite imyaka 60 yafashwe kuva mu kwa gatandatu mu 2010 naho Tito Barahirwa ufite imyaka 67 unarwaye yafunzwe kuva mu kwa kane mu 2013 aba baburgumestre bayoboye bombi cyahoze ari komine Kabarondo bakatiye mu 2016 igihano cya Burundi nicyo gihano kiremereye ubucamaza bw'Ufaransa bwageneye abaregwa icyaha cy'itsembabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda kuva aho imanza nk'izi zitangiriye n'abakabiri bakatiwe igihano gikomeye nyuma ya kapitene Pascal Simbikangwa wakati imyaka 25 mu masaha abiri gusa urubanza rwamaze hatanzwe imyirondoro no kurahira ko bafite uruhare mu rubanza hanatangazwa abazatanga ubuhamya ku mpande zombi biganjemo abari ku ruhande rw'abatanze ikirego mu rukiko rwa mbere ku ruhande rw'abaregwa ni ukuvuga rwa Octavia Ngenzi na Tito Barahirwa abatanga buhamya batari bake bamwe ntibashoboye kuboneka mu Rwanda hari umwe ngo waburi mu gihugu cya Uganda bamwe mu baganga babaregwa nabo bahamagajwe nk'abatanga buhamya nk'inzobere batangarije abacamanza ko nta mpamvu babona bagomba kugaragara muri uru rubanza icyatunguye abantu bakurikirana uru rubanza nuko mu batanga buhamya abakatiwe igihano cya Burundi n'urukiko rwa mbere rw'iremezo rw'Ubufaransa batanga harimo James Kabarebe ministre w'ingabo u Rwanda Ade Gauthier umwe mu Bafaransa bagize uruhare rukomeye mu gushaka ibimenyetso by'abaregwa genocide mu Bufaransa yadusubije mu magambo agaragaza uburakari n'akababaro
Je trouve que c'est de la part de la défense, c'est une provocation. Je pense que je n'en dirai pas plus pour l'instant, si vous permettez.
Ndatekereza ko ku ruhande rw'abaregwa ari nk'ubushotoranyi mumbabarire ntacyo nongeraho. Maître Richard Gisagara uhagarariye abarokotse itsembabwoko ry'abatutsi mu Rwanda n'imiryango ihanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yatanze ikirego yunze murye avuga ko atunguwe.
Vous savez, umuntu nkeka ko muri make bagenzi banjye baburanira abashinjwa babo bafite strategi nyinshi bakoresha ni nabyo nkekeza ko ari kimwe muri strategi bafite numvise ko mu byo basaba ngo bansabye no kujya mu Rwanda kandi bakabisaba ngo mu cyumweru gitaha kandi ari ibintu mama bakagombye kuba barakoze cyane babishaka kuri njyewe ntabwo bintunguye nta nubwo ari ikintu numva gitangaje buri wese agosha strategi ashaka bavuga mu Kinyarwanda ngo uhiriye mu nta dafunda imitwe nuko nabo ntaho badafunda imitwe
nkuko ababuranira abarokotse n'imiryango ihanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu bakomeje babitangariza ku ruhande rwabo nabo batanze ikirego mu bujurire ntibashimishijwe nuko urukiko rutagenye indishyi z'akababaro ku barokotse mu rukiko rwa mbere rw'iremezo abacamanza basabye iyero rimwe gusa ringana n'amafaranga 800 y'u Rwanda umugore wa Octavia Ngenzi ari mu basabye kongera gutanga ubuhamya yemeza ko umugabo we ari umwere kubwicanyi bwakozwe na bamwe mu basirikare n'interahamwe twumve Madame Ngenzi Berancida
abishwe hari abaguye mu masekiteri batari benshi ahubwo bapfuye mu kiliziya kandi abantu baguye mu kiliziya bishwe na les extrémistes militaires serarume yazanye n'izo nterahamwe baraza barabica nk'uko bishe muri za muzindi paruwase za Kamukarange na Rukara ibyo rero bikaregwa mu mugabo wanjye bavuga ngo babonye imodoka ngo y'umutuku ngo izamuka ngo mu maduka ngo ubwo ari igiye izamutse ngo akaba ari direksiyo y'ikibungo ngo niwe wagiye kureba abasirikare ngo ababwire ngo nibaze kandi kahuye yose yari ku rugamba nk'uko na komanda w'ikigo cya witwa Breko na Serne nabo ubwe abyivugira
urubanza mu mizi ruzakomeza kugeza tariki ya 6 z'uku kwezi dukurikije amatariki yatanzwe n'abatangabuhamya abacamanza bazabumva kugeza mu kwezi kwa 7 abatazaboneka ku butaka bw'Ufaransa hazakoreshwa itumanaho rigezweho batanga ubuhamya bwabo kuva aho baherereye. Lucie Mukundwa, Ijwi rya Amerika, I Paris.
Nino kuri iyo nkuru dusorejeho amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi muri studio ya gatanu I Washington. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye mwese, umugoroba mwiza.